mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cha virusi ya corona. Kuri mikro muri kumwe na Jean Diane Ninahazwe, ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Abatari bake bakomeje kugira ico bavuga ku matora y'umukuru w'igihugu aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni Madame Laetitia Mizero Hera Rudze, yari yagerageje kwitoza ngo abe umukenguzi amateka muri Sena ya Leta ya North Dakota, ariko ntiyaronka ayo mahigwe. Aha aravuga ico yizeye kuri Joe Biden na niwe aramuka atanguye amabanga yiwe nka perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro muraza kumva kandi ico bamwe mu bahuze bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagona kuri ano matora. Tubafitiye kandi n'amakuru avugwa mu gisata cha sport, mube hafi y'amaradiyo yanyu kugira ngo ntaze kubacika. Imbere kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanza tubwire agezwe hirya nino ku isi. Aloise, mwaramutse, mikro ni gwawe.
Mwaramutse Diane. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje watsinze amatora yo mu ndwi iheze. Joe Biden avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uzobicegera cha Perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoro wa kumunsi wa gatandatu, igihe yariko avuga ko yatsinze Perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump. Inyuma y'iminsi ine harurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize icyo bashikirije mu buryo bwo gushigikira, bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ibyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umufasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshingamateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chanceliye w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron, hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshyashya igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afrika, abanyagihugu baharugwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuka bushira uburengero bwa Kamerune ahavugwa ururimi rw'Icyongereza. Ni nyuma y'aho Abaroberi bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na Leta Nkuru ya Kamerune mu kurwanya Baroberi baratewe n'abakekwa kwa ari abarobere nyene kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa muri Ethiopia umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi 5 mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu Abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze kumugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho abasaba gusenga no kuganira hagati yabo mukuru w'intara ya Tigrinya Debretsion Debremikaeli yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu bavugiye ko abasirikare hafi jana bariko baravuga ibikomere mu bitaro byo mu ntara ya Amhara
urakoze Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru yose wadutororokanije wongera uradutegurira abumvije urya Amerika ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda mushobora kuyumva ku 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22 ahandi musangije urya Amerika ni kuri YouTube, Twitter na Instagram tuti bagiye Facebook aliyo radio yacu VOA mukanya turakomeza n'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye kugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Nari nabice ku masonga nkitangura abatari bake babandanya kugira ico bashikirije ku matora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyamerika kazi akomoka mu Burundi, Letitia Mizero Herald yari yaragerageje kwitoza ngo abe umukenguzi amateka muri Sena ya Leta ya North Dakota ariko ntiyaronse ayo mahigwe. Mu kiganiro na mgenzi wacu Venus Tashimimana, Madame Letitia yavuze ko uko biri kose yishimiye amajwi umugambwe we w'abademokrate waronse kandi ko nubwo atatsinze amatora uko yari abyizeye we hari byinshi yakuye mu kwiyamamaza kwiwe.
Sinatsindiye intebe y'ubusenatrice nk'uko nabyifuza mugabo sinabifashe nabi sinabifashe ko ari umwanya watakaye nabifashe ko atari igihe cavyo yuko kirundi turavuga kandi ko atavuka rimwe ngo yuzure ingovi ubwa mbere nanitojeje hari ibintu byinshi nahigiye hariho abantu benshi naho namenyanye nabo bashobora kuzofasha ni naramuka nisemo gusubira kwitoza cange mu kazi kose ndiko ndabandanya ko gufasha abanyagihugu naha muri komunote mbaye nabifashe neza kubera nibaza ko nahakuriye atoka politisiyeni n'umuntu ashaka gukora ibintu bya politiki narahakuriye cyane hanyuma biranezereje kubona atari umwanya natwatakaye
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko yishyaka ry'abademokrate ukomokamo ryabunye president Joe Biden ndetse n'umwungirije Kamala Harris ibyo byo birakunejeje
nivyo vyanezereje cyane kubona umu kandida wanje w'umugambi wanje yatsinze vyanezereje kubera nzi ko ari umushinga ntahe kuko tuvuga mu Kirundi abantu benshi batavukiye ngaha nkanje cyane navuga bavuye mu bihugu bindi muri iyi myaka yavuga ngaha muri Amerika twari dufite ubwoba butari bukeyi mvuye ku uyu mu perezida havuye Donald Trump yakoresha gutera ubwoba abantu bamwe bamwabwira ko bakwiye gutinya abanyamahanga cyane ugasanga avuga amajambo adivisa agitanya biranezereje kubona Joe Biden yatsinze kubera nibaza ko ari umuntu azogarukana ubushinga naye mu gihugu kandi azogerageza kutwunga dusubize hamwe abanyagihugu bose adakuye atavanga icyo kintu kinini yanishimiye.
Perezida mushya wa Amerika Joe Biden uramuzi mwarabonanye, niki Afurika yamutegerezaho cyane cyane ko uwasimbuye Donald Trump atigeze akoze ikirenge muri Afurika?
Perezida Joe Biden ndamaze kamaze guhura n'umugabo sinovuga ko ndamuzi. Icyo nababwira ni uko ibintu bike ndamuzi ko nukanye ibintu ndi umushinga ntahe ni umuntu wasa umutima ni umuntu ashaka ubundi ni umuntu nibaza ko azogendera Afurika n'ibindi bihugu kubera ashaka imigenderanire myiza hamwe na Amerika azosubira kuyubaka imigenderanire Amerika Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika ziriko zirata cyangwa zataye kubera umuperezida twahorana nta nkeka mfise yuko Joe Biden azogerageza gusubira kunga ubumwe bukagaruka. Ndafise icyizere kinini.
Letitia Mizero Helerud, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga ku vy'amatora muri Amerika, mugenzi wacu Aloise Bigirimana nawe yavuganye n'umunyamerika akomoka mu Rwanda ariwe Brian Thompson, akaba ba mu gisagara ca Atlanta muri leta Georgia mu majefu y'igihugu, amubaza uko yakiriye ijambo rya Joe Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mu ijoro yemanga ko ari we yegukanye intsinzi.
Yari ijambo komeye cyane kandi rihumuriza bene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza, mu gihe azaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021. Ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho.
Egome bwana Thompson, uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu, mwiteze iki none kuri intsinzi mu minsi mike iri imbere?
Ibyo twiteze ni byinshi, ni byinshi ku giti cyanjye, ntabwo ko bikabije no kuba byinshi kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no ku isi ndetse ndacyaka ko biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri na myaka ine ishize. Amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahane akagera hanze. Hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho, ariko ubutegetsi bushaka ku gusa naho uyubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda. Ubwo rero nkakeka ko muri ino myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho. Habayeho ubwicanyi bukabije twakwita ba nyakamwe, ubwo no kuba minorite ariko cyane cyane ku birabura, ndabonaga nkaho nta demokrasi n'imwe yari ikiriho, nta uburenganzira bw'umuntu bwaba ukiriho. Ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira bw'ikiba muntu bugiye bugaruka hano, umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro, ubwo numva ko ari ikintu gikomeye cyane kiyi ntegeje.
hari abanyamerika barenga imiliyoni 70 biboneka yuko batoye Donald Trump none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni 70 batabatoye
abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye ubwo nagira ngo mbwire ko mukanya umukobwa wanjye yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni 70 ngo bafashe umuhanda mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe se cyangwa se kw'ibindi mu bindi bihugu ukuntu bakora ibintu by'iterabwoba rero kugira ngo nezereze nk'abantu nabariya twita abahoreza mbuni mu bikorwa bibi cyane ni ibintu bikomeye ariko bizakunda kuko nyeza ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera
ikigwa mubona aya matora yokwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icyahe
icyo yabireka nuko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese mbe turavuga cyane cyane hano muri kimara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi nkatwe tukabirabura n'abandi banyakamwe muri kino gihugu icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara nk'ubitwara ukundi kuntu amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga
Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda akaba muri leta ya Georgia turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
none Joe Biden mwumva yemanze ko ariwe perezida wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umuntu ki mugenzi wacu Claude Ganza munyamagana amutubwire agaruka hanini ku rugendo rwiwe rwa politiki
Joe Biden wabaye vice president wa Amerika akaba n'umudemokrate umaze imyaka hafi 50 agirirwa icyizere n'ishyaka rye niwe ushobora gutsindira kuyobora Amerika arababigezeho ku nshuro ya gatatu abigerageje ubwo azaba arahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha azaba abaye president 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba aciye agahigo kuko bari uyoboye iki gihugu cy'igihangange akuze kurusha abamubanjirije bose asimbuye Trump winjiye mu biro by'umukuru w'igihugu White House afite imyaka 70 y'amavuko Biden yahataniye kuyobora Amerika bwa mbere mu 1988 aratsindwa mu 2008 nabwo abigerageje ntibyamuhira Joe Biden yabaye umusenateri igihe cy'imyaka 36 ahagarariye leta ya Delaware leta itari ngari cyane iherereye mu burasirazuba bw'igihugu aba vice president Barack Obama mu myaka 8 ndetse yatsinze abandi bantu basaga 10 bahataniraga guhagararira ishyaka ry'abademokrate mu matora y'umukuru w'igihugu yo muri uyu mwaka 2020 Muri iki gihe cyorezo cya virusi ya corona gica ibintu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Biden yakoresheje uburyo butigeze bukoreshwa n'undi mukwiyamamaza mu mateka ya vuba. Yirinze guhuriza hamwe ibihumbi by'abaturage ngo abireherezeho, yihitiramo kujya aganiriza abantu bake cyane ku buryo hagati y'umuntu n'undi haba harimo intera nibura ya metero 2 kandi bose bambaye utwenda dupfuka umunwa n'amazuru. Imbwirwaruhame ze nyinshi kandi yazivugiraga hafi y'urugo rwe muri Leta ya Delaware. Biden ntiyahwemye kunenga cyane uburyo Trump yitwaye mu guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona ndetse avuga ko Trump adakwiye gukomeza kuyobora iki gihugu kimaze gufamo abasaga 236,000. Imibare itangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins irerekana ko virusi ya corona imaze guhitana abantu benshi muri Amerika kurusha ahandi hose ku isi. Ni kimwe mu byo Biden ashingiraho avuga ko Trump yananiwe guhangana n'iki cyorezo amanika amaboko. Ingingo ku mpinduka zishobora gukorwa mu gihe Biden yabatsinze amatora yagiye uha impaka bw'abakandida bombi biyamamazaga. Trump avuga ko Biden ari umunyapolitiki w'umwuga kandi ko azagendera ku bitekerezo by'abademokrate bifuza ko leta izajya yishingira ikiguzi cy'ubuvuzi. Ibi Biden yarabihakanye ariko avuga ko azavugurura gahunda yo guteza imbere ubuvuzi ku batishoboye yari yarashyizweho mu 2010 ku butegetsi bwa Barack Obama. Biden avuga ko naramuka atowe azashyiraho komite ihuriweho n'amashyaka yombi kugira ngo isuzume neza amavugurura mu by'ubuvuzi yemejwe n'urukiko. Cyakora ashimangira ko atari ku ruhande rw'abashyigikiye ko habaho ubwisungane mu kwivuza bo mu ishyaka rye bifuza ko mu rukiko rw'ikirenga hongerwa umubare w'abacamanza b'abademokrate. Iki gitutu kije nyuma yuko Sena yemeje Amy Coney Barrett nk'umucamanza wa gatatu Trump ashyize mu rukiko rw'ikirenga, uyu akaba ari impirimbanyi ikomeye igendera ku mahame y'abarepublikani. Kwemezwa kwe kwatumye abarepublikani bagira ubwiganze mu rukiko rw'ikirenga bw'abantu batandatu kuri batatu b'abademokrati. Biden yiyamamaje nk'umunyapolitiki wo kwizerwa kandi ashimangira ubushake bwo kuvugurura icyerekezo cya Amerika mu by'ibidukikije no gushimangira umubano n'ibihugu by'amahanga by'inshuti za Amerika kuva kera. Muri uyu mwaka waranzwe n'imvururu hirya no hino mu gihugu zakuruwe n'iyicwa ry'umwirabura George Floyd wiciwe n'abapolisi muri kasho y'Minneapolis. Biden yagaragaje gahunda ihamye yo guca ubusumbane bushingiye ku moko no mu bukungu n'iyo kuvugurura ibijyanye n'imanza nshinjabyaha. Nk'uwigeze kuyobora komisiyo y'ubutabera muri Sena, Biden yanasabye imbabazi ku ruhare yagize mu kwemeza itegeko mu 1994 ryo guhana ibyaha ryakajije ibihano ku bafatanywe ikiyobyabwenge cya kokayine risa nk'iryibasira abirabura rikanabigirizaho nkana kurusha abazungu. Biden yiyamamaje avuga ko ashaka gushyira iherezo ku miyoborere igayitse ya Bwana Trump. Ku rubuga rwe yanditse agira ati: "Turi mu rugamba rwo kugira Amerika icyo yamye ari cyo. Ni igihe cyo kwibuka bo turi bo. Turi Abanyamerika batavugirwamo, bishoboye kandi iteka bahorana icyizere. Ni igihe cyo kubahana no guhana agaciro. Abafite amikoro bagakora mu nyungu za buri wese. Tukarwanya twivuye inyuma ibijyanye no gukoresha nabo ubutegetsi nk'ibyo turimo tubona ubu. Igihe kirageze ngo tuzirikane ko ibyiza biri imbere. Harageze ngo hime ku butegetsi bwubashywe ku ruhando mpuzamahanga kandi buteresha amabene igihugu." Akigera ku butegetsi, nta washidikanya ko Biden wigeze kuba vice perezida azasubiza Amerika mu masezerano mpuzamahanga Trump yari yarayivanyemo, nk'ayi Paris ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere najyanye n'ikoreshwa ry'ibitwaro by'ubumara yari agamije kubuza Iran gukomeza gucura ibitwaro kirimbuzi. Mu mezi yashize, Biden yijeje ko azahitamo umugore baziyamamazanya akazaba vice perezida batsinze amatora. Yaranabikoze, ahitamo Kamala Harris wari umusenateri umwiraburakazi ukomoka muri Aziya, akaba ari nawe umwiraburakazi rukumbi uturiwe umwanya ukomeye wo guhagararira ishyaka. Niwe mwiraburakazi wa kane mu batowe ngo bahatane mu ishyaka ryabo, akaba wa gatatu mu bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu. Harris yinjiye mu mateka nk'umugore n'umwiraburakazi rukumbi by'umwihariko ugiye kuba vice perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,665, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ubu naho tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi, aho ikibuga cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi caraye gitanguye gusubira gukora ukuri kwamye. Naho ico kibuga cyongeye kugurura, leta yarashizeho ingingo zo gukinga ikiza cya virusi ya corona. Tega matwi Prosper Ntagwamiye, umuvugizi wa leta y'u Burundi, asobanura izo ngingo.
Ingingo mperekeza z'iyo ngingo ifashwe zitegerezwa kubahirizwa, nazo ni nk'izi zikurikira: ingenzi zinjira canke zisohoka mu Burundi zitegerezwa kwerekana ko atamugera wa coronavirus zifise mu bipimo vyagizwe mu kiringo kitarenga amasaha 72, no kuvuga iminsi 3 imbere yo gufata urugendo. Ingenzi zishitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye ca Bujumbura zitegerezwa gupimwa kandi zigashigwa mu mahoteli aho zizokurikiranwa mu kiringo c'amasaha 72. Ingenzi yose itegerezwa kwirira uburyo bwo kwipimisha no kubaho mu hoteli muri ico kiringo. Bishitse hakagira urwaye ibonekeza mu modoka canke mu ndege, abo bari kumwe bose bategerezwa guca bapimwa ubugira kabiri, bongere barindira inyishu kugira ngo hari kugwe abo basanze atamugera bafise. Abo bazosanga nabo bafise uwo mugera bazoca bajanwa ubwo nyene mu kibanza bavurigwamo cyabigenewe umunyamahanga basanzwe agwaye ategerezwa kwirihira uburyo bwo kwivuza ingenzi zitegerezwa gufatisha amahoteli hakirikare zikoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwashyizweho n'ishirahamwe Media Box kubijanye n'imbibe zimwe zimwe zo ku isi no mu mazi hariko harashyirwaho inyubako n'ibikoresho byo kwa muganga bikenewe mu kugwanya icyo kiza igurwa ry'izo mbibe rizoba buke buke hisunzwe ingene izo nyubako n'ibyo bikoresho bizoba biriko birahera gushyirwaho kandi bishobora gukora ingingo zizofatwa zizoza ziramenyeshwa igihe kigeze leta y'u Burundi iribukije ko guhangana n'ico kiza bibandanya igasaba abo bose byega kubikurikiranira hafi kugira ngo hagwanywe ukudebukirwa mu kwirinda ico kiza gusigaye kwibonekeza muri no minsi
Uyu yari Prosper Ntawugwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi amajwi yiwe tukaba turakesha abagenzi bacu bakorera radio y'igihugu RTNB Ubunaho nkuko nari nabemereye duca tubandaniriza kuyavugwa mu gisata cha sport duhereye mu gihugu cy'u Burundi nyene aho ku munsi wa gatatu w'inondwi muri Mauritania hazocuwambaye mu mukino uzohuza ekipe y'ico gihugu n'intamba mu rugamba y'u Burundi kugira ngo u Burundi bwizere kuja mu nkino za Afrika z'umupira w'amaguru zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe butegerezwa gutsinda uwo mukino ibindi turabibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana
Kuri no wa mbere mu ijoro atagihindutse niho umugwi serukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana Nouakchott muri Mauritania aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabiri ikombe cya Afrika cyo mwaka 2021 Jimmy Ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye Olivier Niyungeko yahawe inkino zibiri ubwo kuwa 11 za kuno kwezi Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'ico gihugu nyene amenyesha ko imyiteguro yifashe neza Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategerezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri
nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza twarakinye machi zibiri machi ya mbere muri Centrafrique turatsindwa machi ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda novuga yuko tutarati cizere haracasigaye inkino zine novuga yuko tugiye gushira ingufu zose muri zi machi zibiri za Mauritania ni machi ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania ariya tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kubakarifye kizoba kigaruse nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi
mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongo yishira mu mpira amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundi iheze yamenyeshije ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe Burundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25 Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cya COVID ari kuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ndwara badafise abo basubiriza byo hava bitera ibibazo ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi muri basketball naho umugwi wa Kern inyuma yo gutsinda New Star ku minota 72 ubandanya kugumana ikibanza cya mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha bakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo
nibaza yuko ari gikorwa cy'abantu benshi batandukanye harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement kuko match zitegurwa muri entraînement hanyuma ikindi nacyo umuntu nibaza yuko icyo twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe bya kera n'ibyo byamye biranga kera
muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi atabakenyi baracabura vyinshi
kimwe twabuze kana ngure kuri defense yacu ni ari twari mauda cyane kuko urumva nka pivot bacu umuntu tayanyuma bakwije kandi kenya twaye amadebo cyane en plus de ça kenya ifite todo ifite nini cyane kuma mid distance na mashota 3 points ico nico cyashane cyatumye kenya ni dutsinda
Muzindi nkino zabaye Muzinga yatsinze urunani ku manota 57 kuri 48 Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43 mu gihe Rezipo yigishije Aigle Noir ko basketball ikinwa mu gutsinda byoroshye cyane ku manota 120 kuri 32 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Nino nga haduche dusozere kigani rwanyu mu ntara cuno munsi dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe cyongere kibashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane ninahazwe amajwi yacu yose yashizwe hamwe na Macbire ya Bero twese ku izina rya bagenzi bacu tubike bamwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose na hutaha.